Tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM ijwi rya Amerika I Kigali 104.3 I Karongi ni 93.3 muri Uganda muratwumva tankomanzi kuri Voice of Muhabura ni FM 88.9 ku bari Kisoro no micungararo ya Kisoro ku isi hose tu live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook yacu Instagram YouTube na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Diana nini nahazwe ndi muri studio yindwi ku ijwi rya Amerika
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi mu isaha yose muri isanga turayaga kwibazo cy'abapangaye kupangisha amazu abayapanze bayapanga gute amategeko agenga ibyo gupanga amazu yifashe gute apanga ibarengerwa na yahe mategeko hama abapangisha amazu nabo bagafata gute abo bapangiye muri video ndavye mu kanya ku rubuga rw'abagenzi bacu bakorera ikinyamakuru yaga mu gihugu cy'u Burundi bavuga bati namananiza hari haje gupanga inzu bakabanza kubaza aho ngera bakakubwira ko iyo nzu ironka muri mwidini rimwe bitagenda gutyo bakaguha amategeko bakakubwira bati utegeza ko washitse kuri no saha muri no nzu panze nubwo ipanze hari amategeko agenga runo rugo niko vyifashe mu Rwanda bimeze gute muri Kongo bimeze gute abatwumva muri Rusaka namwe bwe harimo abapanze turabiyaga ko twisanzuye mutubwira ko mubayeho nk'abapangayi ariko nabapangishije amazu namwe bwe murashaka kutubwira izo mvune mugira mukura ko babapangiye ntibivuga ko abapangayi ari wama mukuri gusa amategeko agenga umupangayi n'upangishije muri make iyo za gute yorohereje umunyagihugu apanze na nyene inzu turabigaruka ko umutumire rero twatumiye uno munsi kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo cuno munsi ni umwe muri bagenzi bacu bo muri yaga akaba yitwa Spajon Ngabo rero ajejwe n'umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi yaga Burundi mu Kifaransa ni directeur exécutif à la plateforme yaga Burundi muri yaga Burundi bari muri sekeza bise ndumupangayi Spajon ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kwitaba uno butumire kugira ngo tuyaga ibyo abapangayi n'abapanze
Murakoze cyane kudutumira kandi ndaramukije n'abari kubadukurikira.
Ego nuko turabivugana ko nabonye bavyitabiriye ari benshi. Sinari nzi ko ikibazo cyo gupanga gihangayikishije cyane benshi barimo n'urwaruka ko bamaze kutwandikira benshi n'urwaruka. Cifashe gute rero muri rusangi upangaye ino saha twovuga ko yorohewe mu Burundi Gaspajo.
Ikibazo gihambaye cyane twovuga cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura niho navuga yuko byibonekeza muri rusange ikibazo cy'uburaro cyari ikibazo gihambaye cyane ku muntu wese mu buzima bwiwe ariko rero mu Burundi twovuga yuko hasanzwe ari ikibazo gifise ukuntu gihambaye mu buryo bw'umwihariko kugiye kuraba ukuntu mu Burundi ubuzima bw'umurundi wabutunganije bivanye na n'imico n'imigenzo igenga abarundi usanga umurundi ari umuntu afatanye cyane n'isi tuvuge ngo ibyo bita mu Faransa propriété foncière rero ugaca usanga umuntu wese umwana aravuka agakura icyumviro cya mbere kiza mu mutwe yari karacubwenge avuga ati ndifuza kuba kinzu yiwanje rero ugasanga umwana ataracubwenge neza aravuga ati jewe nzokwiga niza amashuri cyo nubaka inzu hanyuma mu nyuma ndo nk'akazi nubake inzu hanyuma ngire ubugeni mbeho nkuze umuryango wanjye ako kantu rero ko kubaka inzu niko kerekana cyane yuko umurundi afatanye cyane n'ikintu cy'uburaro reka mbere no mu mico n'imigenzo y'abarundi baravuga bati irahuba ubakwe ikinone icyo kirado cyifashe gute mu gisagara cya Bujumbura cyane nuko usanga abantu baba benshi bahari baba babaye mu mazu bapanze aha Bujumbura uravye kugitigiri cy'abantu bahabaye uzosanga ari bake bafite amazu y'iwabo mbere benshi bava mu ntara zitandukanye baba bamanitse kurondera ubuzima arabaje gukora ubuzima bw'ibiraka n'ibindi noneho rero ugasanga babayeho mu buzima bwo gupanga ibyo rero ugasanga uwo muntu umupangaye arafite ingorane ziterwa n'iduga ry'ibiciro by'amazu ugasanga inzu abagiye babitohoza ko berekana yuko mu kiringo kitarenga imyaka ibiri inzu yahora nko ku 150,000 usanga igeze nko ku 350,000
aho ni nkahe ni mu ntara zose z'u Burundi canke n'iza quartier twuvuga ko nka Ngozi
ego nama quartier cyane agize igisagara cya Bujumbura kuko usanga ariho icyo kibazo kimaze kwibonekeza rwose ariko kandi kiba ari ikibazo kibonekeza mu bisagara bitandukanye bikuru by'igihugu nka Gitega Ingozi mu Rumonge icyo kibazo kirigaragaza mugabo hoho mu bisagara byo hagati mu gihugu ntibirigaragaza cyane cyo kimwe ni Bujumbura Bujumbura bigeze ku rundi rwego ruhambaye
abo bakora ibyigwa nk'ibyo byerekana ko inzu kugira ive kuri 150,000 ngende ku 300,000 mu kiringo cy'imyaka ibiri nuvuga ko yaduze kabiri birategwa n'iki ubutaka bwaduze amazi barihisha bayaduze biva kuki ahanini n'ubuzima butuma buduga bakaduza ayo mazu canke hariho ikindi gituma abapangayi abapangishije amazu baca badugiriza kuri banyene kubapangira
uretse yuko atabyigwa bihagije novuga yuko bisanzwe biboneka muri ico gisata c'ubuzima bw'igihugu hariho umuhinga mu mwaka yitwa Andre Mbako mu mwaka wo mu 2011 yakoze icigwa yerekana yuko bivanye n'ukungene abarundi umurindi bariko kugwirirana hamwe ibyo bigahurirana n'ikibazo cy'ubukene bagenda bafise ugasanga benshi muri bo nugwaruka no munsi ibiharuro by'ugwaruka usanga batarenze imyaka 30 bari mu bice bya 60% by'abarundi acayerekana rero yuko atagikozwe muri icyo gihe cy'uwo mwaka ati uzosanga ubwo rwaruka ruriko rugenda rugana cyane ibisagara bimwe bita exode rural bakeneye no kurondera akazi cyangwa kurondera ubuzima ati mu nyuma rero hazoca hari ingorane z'ukungene abo bantu bashobora kuronka uburaro ati mbere icyo kibazo kizokwibonekeza cyane mu bisagara na cyane cyane Bujumbura twovuga yuko inyuma y'imyaka ishika irenga gatoni 10 icyo kibazo kiza kimaze kwigaragaza ku rugero unavuga ngo ruteye ingorane ngahe Bujumbura kuko usanga benshi mu bahabaye bariko baragira ikibazo cy'uburaro ugasanga bene amazu bariko bafata ingingo ataho zihwaniye n'amategeko ahari basanga abapangayi nabo bariko barabura iyo batumutwe hirya no hino
urakoze ego unkundire turaca tubinuganza mu kanya ariko kora ko mbona muhinga bw'ivyuma nadi yambwira ngo hari benshi baturindire reka tubanze twakira bari ku matelefone atandukanya imbere ko duca tugarukaga muri studio tukayaga turahera kuri Dodi Dodieu Dodi ikaze ku jugi Amerika
murakoze
uherehe ga Dodi
ndi Bujumbura
Bujumbura magana
Ujumbura mu bwiza.
Bwiza urapanze urapangishije.
Ndapanze.
Urapanze. Eh? Aho mu bwiza barabagora canke baraboroheretse.
Byose ofete twadutegeza koroherezwa mugabo.
Yego nuko rero uno munsi twagutumiriye Spajon n'umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi yaga Burundi bari mu isekeza ndumupanga irumva ko rirakuraba akabazo canke intererano
intererano nisanzwe gupangisha muri kino gihe akwiye kumenya ko umuntu amupangiye atari uwo ahinda. Alo?
Ego turiko turakumva duga ku ijambo.
Akamenya ko atari uwo ahindaro igihe afise inzu yiwe nawe aba muri uwo mwanya bari guyiwe akamworohereza nisanzwe iki gihe baguha mananiza mu kuguha iyo nzu egosanga ego nibyo hariho iyo atokwemera nka nyine inzu mugabo agiye usanga hari mananiza
wowe ibyo uvuga ari nka mananiza ubona utanze nk'uturorero ibyo umaze kwibona ko nk'umupangaye ni nk'ibya hega dodi
akarorero no guha kari hafi kandi benshi baje ni nko gufata umuntu ukamubwira ati ujye gutaha amasaha n'aya ati kandi atazi ko akazi ukora kashobora kuba kabikwemerera ari naho ukura n'amahera yiwe icya kabiri
turakumva
urashobora kuba ufite ibintu ukora mugabo ugasanga par exemple nka bariya abantu bavuza imiziki bajya bafite amasidiyo mu makaritsiye hariho inzu nigeze kubona batabura igitari kibihumbi mirongo itanu
bagitaburira nde
bagitaburira umuntu apanze akora akazi ko kuvuza umuziki urumva nk'uwo baba bamusubiza inyuma cyane kandi aribyo yaje agiye gukora
bakakimutaburira kubera ko ntiyari amategeko none agenga igihe imiziki ivuga n'igihe itavuga mushaka kubuza abantu kwiryamira
ayo mategeko nyine yagoye urumva ntahariho tuzi hazwi ko uko ariho akorega ibyo gusa yaba hahari urumva niho bajya kurondera aho batakorohereza kandi aho bakorohereza bahahari mbona ni byinshi mugabo urumva si niho
ego ntacyo reka turaza kumuha akanya Spajon agica avuze kuri ayo makartiye usanga arimwo ibikorwa abandi bakababamwo ingene umupangayi n'upangishije babwiza kubana ariko gadodi akabazo nibariza nihuta nimba atari banga wewe kupanze urafise amasezerano kuhuza n'umu na nyene inzu
amasezerano ku munwa yo atanditse
urumva rero iyo hageze ikibazo nta ubarenganije uwundi kuko ibyo mwavuganye bitanditse biragoye kumenya uko mubikemura
urarenganwa nk'ubu urashobora kukubwira ati genda kandi ntuhari
aho nk'ubu ku muntu yakubwiye ati igihe cyose nzokenerera inzu nzoza ndayikwake ucumbisira
oya ibyo byo biragoye ibyo nimwo bivugana ku muntu nk'akarorero nk'ibyo ashobora kuvugana ku munwa ashobora kukubwira ati sinkeneye kujya kwinjiza inzoga mu iwanjye ashobora nk'umushyitsi ategereza kunywa inzoga kandi urumva winjiza cyangwa ibinduru ntureba uwo mushyitsi ntureba inzu yawe biragoye urabyumva muri iyo ishyitse biragoye ukuntu byifatamo
nuko rero urakoze cyane dodi kuduha ibyo byiyumviro byawe nk'uko Spajon yabivuze reka ugiraho wubahwe ngo nico bipfuza muri uno mugambi no kubipfuriza ko umuntu wese yoruranirwa urakoze
urakoze nawe
yego reka duce twakira na Claude ku yundi murongo wa telefone Claude ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
uherehega Claude
ndi Nairobi
Kenya byifashe gute
tumeze neza muri kano kanya
maze kubona mu kanya ndiko ndaraba amakuru ko umukuru w'igipolisi yatanze imihoho nawe inyuma yaho ejo perezida w'ico gihugu avaniyeho abagize leta bose muratunganiwe aho muri byifashe gute icuka
tumeze neza muri uno mwanya amakuru nyine turayabona kandi turayumva.
Reka twigarukire rero muri ibi byo gupanga no gupangisha akabazo kawe canke intererano twatumiye Spajon Ngabo niwo muri mu runani rw'abanditsi yaga Burundi bafise umugambi isekeza bise ndumupangaye akabazo canke intererano.
Bo ngenda vuga ku mpande zose ndavuga ku ruhande rw'upangisha nangere mvuga no ku ruhande rw'umupangaye mvuge no ntanange n'intererano mpereye kubapangisha amazu ndavuga cyane cyane mu Bujumbura iwacu no kuvuga amakosa hari i Bujumbura umupangisha urasanga adafite amasezerano ntafite ibintu byanditse ku buryo yakiriye umupangisha abanza agasoma ayo masezerano arabe ko ibyo bintu abishoboye cyangwa atabishoboye kuko nk'akarorero bashobora kuba ufite nk'akazi ushobora gutaha bwije ugasanga wewe amasaha nabo bagija ko aho hantu ubaye ako kazi kawe ntibizokunda yuko ubandanye ugakora kandi ariko gatuma wishyura ubayemo. Icyo nicyo kintu cya mbere gihari usanga ari amakosa ku ruhande rw'ugiye gupanga. Nawe ugiye gupanga bisaba kubanza kubaza kandi ubwo rupanga bagendera kuki binjira sangahe batahasangahe ku buryo udashobora gukeregwa. Yari iyo utabibajije naho nyine wongere ugiriranire amasezerano n'uwo ugiye gupangira musinyiranire apana mwe nk'uko dondi abivuze ibyo kumunywana nabyumva mushobora kurenganyana iyo mugeze imbere y'ababatunganiriza. Ni byiza yuko upangisha cyangwa upanga mugiranye amasezerano
kugira ngo habona ahogira ego. None udusangije nka ngaho onye Nairobi muri Kenya hoho byifashe gute kikabazo kirahari naho nyene nabonye amazu yabo bobo anatandukanye hari ya apartement menga nayi buraniki ico kibazo kirahari canke imbere yuko mwinjira mu nzu hari amasezerano aba yanditse wayaranga ko bakagusohora.
Bo biravana nakaye umunaherere mu canke kavana n'inzu umuntu abayemwo hari inzu musanze inzu zinye bazi zubatse n'amabuye cyangwa amatafari cyangwa ingorofa ibyo byose biza kugira ubwo rwandiko musinyiranye imbere yuko ngira aho hantu ko ibintu bagendera ko ubishoboye cyangwa utabishoboye ukabanza kubyiyemeza. Ariko naho nyine hari izindi zo nyine zimwe zikiriritse usanga nyine winjira uvuga ati yewe nta kundi umva bibaye n'uburyo bwawe nta kundi bubigenze reka mbemwo nibyanka ndobiba mu kunyene.
Urakoze ubwira umunsi mwiza Claude ngaho Nairobi muri Kenya.
Murakoze cyane namwe.
Ego nuko rero Spajon urumvise ivyumviro vyamwe nabandi Dodi mu bwiza Claude Nairobi ariko ndagaruka gato kuri uno mugambi ndumupangaye nubwo twabanje gusasiza ikiganiro tuvuga uko vyifashe muri rusangi ndumupangaye mwayumviriye kwero twa tubazo turiko turumva ijya nino haba muri Kenya haba mu Burundi nivyo mwatubwiye tugitangura ikiganiro igituma mwarayumviriye ahanini ni kubera iki.
Ego murakoze cyane cyane risekeza ndumupangaye twagiyumviriye bikomotse ubwa mbere na mbere ku butumwa twagiye turonka ku mbuga zitandukanye dukorera ko nkayaga aho rero usanga hariho abantu bariko barakwandikira ati turabasavye muri yaga mutuvugire ikijyanye bishika kure hariho umuntu yasohowe inzu ngaha mu bwiza cyangwa umunyaka yiga gutyo uwundi ati byagenze ukuntu nuku ukaraba inkuru bakwandikiye tugasanga ni ibintu biba bibabaje rwose bigaragaza yuko abantu ntibaza amategeko bagenderako cyangwa amasezerano ari hagati akogwa hagati y'ubupande n'ubupangishije ntiyubatse neza cyangwa ntibana yasoma bamwe bamwe n'ibindi aho icyo ni kimwe cyatumye dushobora gukora iyo isekeza ryacu ndumupangaye. Icya kabiri ni uku kuntu abantu baguma bariko baridoga kubijanye n'ibiciro by'amazu kugira ngo kumara iduga ugasanga mwene inzu arafashe ingingo yo kudugiriza ko mu gatondo ugasanga yakwandikiye yuko byahindutse ubu agiye kongera ku 150 ijana cyangwa yarenga hatarinze kugishwa inama ubusanzwe ari karayibamwo ngo bamuhe n'umwanya wo kubyitegurira. Iyo ni ingorane ya kabiri. Ingorane ya gatatu ni bijyanye n'ingene usanga ubuzima muri rusange buriko burazimba, twavuga ngo muri rusange. Noneho rero kubera ko iby'uburaro ari kimwe twavuga ngo mu byankenerwa ntasubirizwa, umuntu adashobora kuba yokwibuza cyangwa yovuga ngo atacyumvise ndabandanya mbaho, usanga ari ngombwa yuko nacyo nyene tuvuga tuti abaduserukira bo gishyira ko intuzenye umwitwarariko uhambaye kugira ngo abanyagihugu cyangwa abenegihugu babandanye babaho neza. Nizo mvuze ko navuga ngo zadutumye twiyumvira gukora iyi sekiriza ndimupangaye kugira ngo ibyo bibazo byose bihica habona nyine biganirwe ko n'abategerezwa kubimenya. Reka mbere n'inyishu zikwiriye kuri kimwe kimwe cyose gishobore gutangwa na cyane cyane hadashyizwe inyuma kumenya amategeko yoba hari agenga ibyo gupanga no gupangisha.
Urakoze cyane. Twakire na Jean-Marie. Jean-Marie ikaze kujugia Amerika.
Yego.
Uherega Jean.
Ok, ubu tuvugana jewe ndi mu Ruziba, mu Ruziba muri komine Kanyosha niyo ndi.
Ruziba komine Kanyosha. Yego. Urumpangaye cyangwa urapangishije bitagukundira nimba wumva ribanga urashobora kuvyihorera ntacu.
Sasa ndi kuwumva neza. Ndi kwenda kugira nka ndabumva.
Ndi kwenda kugira ni kwera ko numva uri kutuvugisha uri muri byinshi ahubwo banze uhagarika ibyo uri umwe ko kimigeri ibiri datereka tubanze tuyage. Nako mbaza urumpangaye cyangwa urapangishije.
So ndi mupa jewe ndi umuntu vya ndi mupangaye ndapa.
Ya kabazo kawe rero cyangwa intererana.
Okay. Ama icyo nagomba kuvuga ni kimwe gikurikira abantu bapfa abantu dupanze turahura n'ibibazo byinshi cyane ibibazo dushobora guhura n'ibi bikurikira ushobora gusanganya n'inzu mupangiye wamara kumupangira akakubwira ko ugomba kumuriha amafaranga kama wiki mu gihe uyabuze ubimusiguriye ntabyumve kacisanga nawe akubwiye ati ko byanse kushobora kundiha akacyafata ingingo zo kukwirukana ntagasanga ariko araguha amategeko aremereye akubwira ngo ugomba kuriha regiyerema nubwo ukacyusanga birakugoye ukacyusanga amafaranga wakebye kugira nte kuyaronga urumva izo ni ingorane duhura nazo.
Mugabo Gajama hinge gatonya ntavugiye iruhande rw'abapangishije none washaka wiyo mudapanze nawe abafite amafakture rigarinda kuriha ahurumva ko umurengeye mu gihe muvikanye ngo utegeza kuriha ukirengagiza nturihe hari abandi bashobora kuriha numva umenga kutariha nabyo ntibisa neza umurenge.
Okay, byari kuba ari byiza mu gihe umuntu apangiye umuntu apangiye atahurana umupangaye na nyene inzu bagatahurana ku buryo washyize ingorane umuntu kamubwira ati jyewe uyu munsi byanse sinayaronse ati nzore hamwe kwezi gupfurikira akagutahura
aho. Okay, rekandike spajo abari we aca tubwira ukavyibaza hama ugira umunsi mwiza ngaho mu Ruziba.
Ndabasaba murakoze namwe kutuhamagara mugubwe neza namwe muhezanye.
Urakoze ubandanye ukora neza utwurimo turumva ko ari kurakora n'udukogwa tundi kandi turashima abatwumva mwongera mukora bitwereka ko mudufise ku mutima cyane mukumva inzira radio yacu mu gihe muri ko murapagasa navyo ni vy'agaciro. Spajon wumvise Jean-Marie mu Ruziba.
Ego cyane Jean-Marie namwumvise ariko ni kuvuga ngo icyumviro cya Jamai kirahwanye cyane na bimwe nariko ndavuga kuko hariho amategeko asanzwe agenga ibintu bijyanye no gukota no gukotesha n'amategeko ari mu gitabo twavuga ngo gisanzwe gitunganya ibijyanye n'amatati ibyo bitako civile mu gitabo cya gatatu yuje trua mu ngingo ya 385.
Subiramo gatoya ni ingingo ya kangahe?
385.
Ego.
Code civile livre trois.
Ego.
muri ico gitabo rero iyo ngingo niyo yerekana neza ibisabwa umuntu aba akose urumva baramusaba nko gukoresha neza ikintu aba yakose hanyene cyo akagikoresha icyo basezeranye yisunze amasezerano bahanye bwa kabiri arasabwa kuriha amahera bumvikanye ku kiringo basezeranye ariko rero ivyo nibishira inyuma umwumvikano ku bisanzwe umwumvikano n'ikintu gihambaye nk'uko Jamari yari karabivuga birasabwa yuko abantu bagenda bumvikana kuko baba bafite icyo bahuriye ko rero ingorane aho zikunda kubera nuko usanga yabanye n'inzu canke umupangayi umwe wese agomba kubitwara uko yishakiye atisinze amategeko kubera kutayamenya nkumbure canke kubera kwirengagiza canke kubera izindi ngorane asanzwe afise canke ugasanga bashikiwe n'ikibazo amategeko asanzwe ahari adashobora gutunganya mu buryo twavuga ngo utomoye adategekanya mu buryo butomoye rero ugasanga bamwe n'abandi bariko baravyitwaramwo mu buryo butabereye
haya kabazo nshengira ubunyene nchanda kagaruka ko mugabo kugira ngo Gerardine ntava shavura ko namutebeje ku murongo reka mbanze ndamwakire hama nchanda kubikira ku kabazo mukanya Gerardine kaze ku ijuri America
ndabumva
uherega Gerardine
sinde wandi no sa
uri no samga kuri telefone yawe bambaye ngo ni Gerardine dusena numva umenga iryo zina ni ry'abakobwa
ino sa ego niwe telefone ni yiwe mugabo nje ndayifise
ukoresha telefone y'uwundi muntu kira tuguhamagara
ni y'umugore wanje ni y'umugore wanje
kandi tuba dukeneye abo bapfasoni nyene muri isanga ntituronka abagore n'abakobwa tuba tubashaka ubucumu duha tubanze tuvugane hama abandi duce tu tubavugisha mu nyuma kugira ngo kwakunganisha bose gukunde sivyo
nagendaye gutwaye ku murimo ahubwo no kuberangira ngo imirimo rya imirimo baba bafise ikeshi na keshi dasanga bariko barakwikirana amakuru kuri Facebook
uhavuga ngo gupanga biraba abagabo ntibiraba abagore niko bimeze
nukuri rimwe na rimwe urabona nk'iyo umuntu yubatse nk'inzu keshi na keshi ni gake usanga arabagore ariko bazipangisha usanga niyo umugore yayubatse ayishyira ku mugabo
reka reka ibyo ni ibya kera twari kukiye ubundi ego nuko rero inosa akabazo kawe kuri ibi turiko turayaga byo gupanga uherereho imbere ko tuca tuvugana
nukuri ndi mu Buganda
urapanze urapangishije
no mu Buganda ndapanze ariko mu Burundi ndapangishije
aha urumva uraza kutubwira byose nk'upanze nk'upangishije jako rero hamara akabazo ufise ubaza muri ya ga Burundi naho nyene turaguha kanya
urabona nk'ikibazo kiri mu Burundi mu iki gihe turimo iya hari gihe umuntu arondera dofaranga nka jewe nubatse inzu ndazubaka mfise gahunda yuko zizondabirira abana bakugira ngo zibasomeshe ariko siko nabisanze ntabwo mu nyuma nahavuye nicuza nk'amahera yanjye nashize n'iyo ndayakoresha ibindi ariko kimwe mwibyo no kubera inzu iyo yubatse ntihombe idabomotse ntihombe ugu mubona inzu yawe n'itaka ryawe nta ngorane ubuhageze yuko upangishije ndabafise ndafise imiryango ishika umunani
upangishije
impangishije
amazi umunani
yuko izonyigishiriza abana ariko rero ubuhageze yuko n'upanze naho umukuru yakubwira ati singiri yonja wamusaba amahera ati ntayo mfise rero byaho bisigaye bigoye ukabura icyo ufata n'icyo ureka iyo mu mategeko ya leta y'i Burundi naho umuntu naho yoba guheraniye uramurindira akaguma arondera inzu ayirose kuko ntushobora gufata ibintu byo ngo bite hanze aca kwagiriza yuko hari amahera na ya mahera atayariyo kugira ngo bishare mu rukwegane kandi haca hafatwa nde mwene urupango kuko ngo nticemerewe yuko usohora umuntu ngo nuko aguheraniye
hama rero
inoho nasanze ari ibindi iyo upanze hariya Iburundi keshi uriha iyo avasi heze ariko bo ino bashaka yuko avasi hari uriha nuko avasi heze iheze ariko ino bavuga bati banzumarire avasi hanyuma tutangura kuriha ariko iburundi ubanza kumara avase keshi na keshi yo bacha bagenda niyagiye agenda gutwaye nka meza 3-4 uko nta none uje kumwitwarira hehe
wowe rero uvuga ati abapangishije mu Burundi ni murabangamiwe canke
turabangamiwe gose uko je nkaje hariyo nk'abantu bashika nka 3 nagerageje amazi umwaka wose mvuga nti basi nimufume mugenda ugaso jewe mumpo inzu yanje ariko bikaba ingorane ntibaguha kazoza kuyaguha aguhiraniye nka meza 3 kaja kuwezi kumwe none ugire nturi mu musohore
hanyuma
ngamiwe rimwe na rimwe bose
hama muri Uganda naho abapanze ku ruhande rw'abapanze naho bimeze gute
hangaha amategeko yaho kubisanzwe je mbono menga uko na leta ikibyinjiramwo abatware bacha babijamwo akaguhi misi yo misi heze ya ucugenda
urakoze cyane Innocent kudusangiza ico yumvira kuri kino kibazo nk'upanze muri Uganda agapangisha mu Burundi ugira umuse mwiza ego
ego namwe murakoze
urakoze nawe Spajon garukire kuri kakabazo nari ndakubika imbere yuko mfata Innocent yakore wumvise ko yakoresheje telefone ya madame wiwe Jean-Marie Muruzi bati baratugora hari nige tutaba turaronka amafaranga kuza kutudurihisha tutaronka amafaranga muri yaga none ntibazo havuga ati mwe ntumva ko muri ko muravugira abantu bagorana rimwe na rimwe chakino namye ndaba video ya yuge turanamunamutsa ahari ko aravuga ngo mu gupangisha babaza ngo ukora iki uhembwa ngahe numva ko ari biza kubanza kubaza akabazo none kugira ngo bya bibazo ntibyaduke kugira ngo inzu uyihe umuntu uri sure ko azoshora kukuriha ku kwezi ku kwezi
aho hari kibazo gihambaye cyane ni umva nunga n'ufatanya n'intererano ya Innocent ari mu Buganda ahije kutubwira ibibazo afite nk'upangishije kusanzwe ibijyanye n'uburaro muri rusange nikintu twovuga ngo kitategerezwa ikibazo kitategerezwa kurekeranwa abanyagihugu ngo bacitunganirize uko bacumva ni ikintu twovuga ngo leta n'inzego bakorana bategerezwa kugiramo ikiganza gikomeye bagatanga intumbero ingene ibintu bikogwa reka mbere bakanaherekeza bagafasha abanyagihugu mu gushobora kubitunganya no kubibanamo mu mahoro ukurumva nimba suri magato nashaka kumenyesha yuko mu haraciye ikirengo nibaza nk'icy'ukwezi hafi nimba atari nk'inzu 3 hariho umutegetsi wo mu ntara ya Bujumbura yanditse atangaza yuko ngo abanyagihugu bo muri
Mutimbuzi ngira nico
Mutimbuzi ngo batosubira gutanga inzungo ku muntu afite akazi katazwi cyo ki bazo gihambaye cyateye impari cyane mu bantu bakurikirana iby'imbuga hwaniro aho usanga bagiye babivuga ko ibitandukanye akavuga bati none rero akazi kazwi bisigura iki akakazi bisigura iki mbega byo bisigura ufite umushahara wa buri kwezi mbega uwo mushahara wowo nangahe kugira ngo ushobore gukura mwayi inzu tuvuga yuko ari kibazo kidasanzwe ku buryo uvuze ngo umuntu wese afite inzu yo gupangisha yame abanza kubaza yuko uje kumupangira afise akazi akahe mbere akanamusaba na kontra y'akazi amasezerano y'akazi nibaze yuko byogorana ahubwo mu kuraba ntako karero Innocent yaduhaye uko bitunganije hiye mu Buganda tuvuge ngo inzego ziba zirongoye igihugu nibyo bifise ububasha n'uburenganzira bwo gushobora gushyiraho amategeko bamwe n'abandi bategereza kugenderako baba bapanze baba bapangayi bagatanga intumbero bakavuga bati ibintu bigenda uko hanyuma uwupangishije ubigenza uko uwupanze ubigenza uko utarinze gushyiraho ibyo twokwita ngo ivangura kuko urumva igitunze umuntu bari abatunzwe n'ibiraka bayaronka rimwe na rimwe hari abaronka menshi gusumba abandi kandi bayaronka rimwe rimwe uyaronka uvuga ngo buri kwezi ugasanga ni waronka make gusumba uyaronkera rimwe na rimwe numva bica bigorana.
Hama nk'umuntu yoba ariko rakumva ari kuko ino radio urumvirizwa n'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ahandi. Naho nyene niko bimeze, ugiye gusaba inzu ahantu urashobora kugenda gupanga inzu, wagenda kuyipanga bakakubaza ati uhembwa ngaha, kugira wumve kuzoshobora kuyaronka, utashobora kuyaronka ukagenda aho ushobora kuronka inzu yindi. Umuntu yo kumva uri kuravuga gutya gacabwa ati Uburundi buri mu nzira y'iterambere ibindi bihugu birimo, kugira ngo ico kibazo gikemuke cupanga yafise n'udapanga yafise, se wucumwishura gute Gaspard?
Nibaza yuko mu gihe inzego zibijejwe ziba zatanze intumbero zigashyiraho n'ivyankenerwa byose kugira ngo baherekeze abanyagihugu muri icyo kibazo, nibaza yuko byogenda neza. Byogenda neza kuko ingorane ahiza kuberega ni hamwe usanga umuntu wese ariko abikora uko abyumva, akifatira ingingo zihwanye n'amarangamutima yiwe. Ariko nkumbure ata ntumbero twovuga ngo abantu bose bategerezwa kwisunga kuburyo umuntu wese abijyamo abizi ihari. Urumva muri Uganda ariko araje kubwira ati jewe sinari nzi yuko bizogenda gutyo, sinari nzi yuko bizohera ndiko meze nk'uri karabihomberamwo amahera nashizemo ntariko ndayaronka. Kiba ari ikibazo gikomeye kuko muri icyo gihe inosa n'uko nkumbure atari mu Burundi ngo ababana n'abapanga yiwe, ari igihe wosanga inosa yatwawe n'agashavu ugasanga nkumbure harabaye n'ibyo gushira nako hagati yiwe nabo bapangayi bariko baranka kumubisa. Rero novuga nti biratahuritse yuko umuntu ku kintu ciwe afise uburenganzira bwo kuvuga ati ndagitunganya uku, mugabo hategereza kuba hariho umurongo w'amategeko yisunga, hakaba hariho n'inzego zitegereza kumutunganiriza mu gihe c'ikibazo.
Yego, mbega ibi tuvuga biraba koma vamvuga kano biraba yama quartier yose hariho yo turuko turavuga ngo ntutahe sa stade joro hamukaba wipangiye mu rugo rwawe atawundi muntu harimwo, hariho nk'ibipangu kera twita ngo mu giti hari za kiriri za kinindo za ruhero ahatandukanye za kigobe, usanga umuntu nubwo apanze abari wenyine. Ibibazo turiko turavuga vyega muri rusangi bose canke vyega babandi bapanze mu makartier ntitwita yabaye abaye mugabo abamwo abadafise ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru
yaba aba mu mazu, novuga ngo abamwo abadafise ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru, yaba ababa mu mazu bipangiye ubwabo, hari igihe usanga bose niba barafise ibibazo bibahanze bimwe canke ibindi. Nanze nk'akarorero uba mu rupangu upanze urupangu rwose, no kuvuga ngo ntabana nyamira rupangu canke ntabana n'abandi muri urwo rupangu, urasanga nk'ikibazo cyo kumudugirizwa ko amahera ukazinduka wumva ngo nadugije ibihumbi ijana ibihumbi amajana abiri guto n'ibintu nawe bishobora kumukora ko n'ababa mu rupangu rwa wenyine. Bajya nabo baba mu mpangu ziba zibayemo abapangayi benshi cyangwa babanamo na nyine rupangu, nibo kenshi usanga bariko barahura n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo twebwe amasaha ya twatwugaye, hari abagera kure bagafata ingingo zo kugara amatara n'amazi kagucira k'amatara n'amazi, hariho abo usanga bariko barafatirwa izindi ngingo ngaha kirazira kuhakirira abantu, umva ufise
ariko
utahuba ntushobora kumwakira n'ibindi byinshi, kandi wari witwa ngo riha amahera ku kwezi.
Ego, urakoze cyane Spajon. Duce dusubira ku murongo wa telefone aho tugiye kwakira Felix. Felix ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga, dusangire ikiyago. Felix uratwumva? Felix turi kumwe Nadia. Felix ariko bamuhinga bw'ivyuma ko arambwira ko Felix hari, ariko si ndiko ndamwumva jewe, ntamwumva bisigura ko n'abandi batamwumva. Kadafi wewe uratwumva?
Yego, je ndabumva.
Uherega Kadafi kaze ku ijwi rya Amerika.
Ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana. Wese
Turkana mumeze gute ngaho muri Kenya? No musi muri Kenya mwitabiriye ikiganiro cyane, turabashimi.
Ego
uherere
ujana kwijana kweli.
Ego ikibazo canke intererano
iza novuga jewe novuga kubijyanye n'abapangayi ibe n'abapangisha, nuko buhoba amategeko nk'uko mu bindi bihugu bibaho, kubera mugihe umuntu afise inzu apangisha kuvuga akaba ari nk'umukristo ntizisengero z'abakizwa akaba yanka inzoga yanka itabi akaba tuvuga ashobora kuba ari nk'umuyobozi w'isengero abayobozi w'isengero ni ngombwa nyene ntibashobora kwemerera ntibacanganya ibintu ibyara umutwe canke ibyo batuma bacafuza mu ruhande bahagarariyemwo iyo bivuga imbere y'igihe kugira umuntu aje gupanga aze abizi yuko abo bantu bapanze udataha mu ijoro canke utazanaho ingeso mbi nk'ubusambanyi canke ngo unwe ibyara umutwe hamwe wumva atabishoboye ahakaza karaba handi hano yokota hama n'igiciro ku kwezi ibyo kuduza batabivuganye niwaza kubyo atari byiza na leta yo bijyamo kugira ngo ntagire umuntu adubwiza k'umuntu kwa muntu atiteguye bashobora kumudubwiza kw'amahera bisaba umuhe umwanya wo kwitegura kugira ngo arondere ahandi kwaba nk'amezi atatu imbere y'uko baba bati mu mezi atatu ari imbere bisaba uzondihaya hama nawe akakipanga akayarondera yumvise iyo yashobora zabaye mbese yashoboye agaca ahandi hantu hazimbutse aca
urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho onye muri Kenya kata
ariko hama kubapanze kubapanga nabo nyine hari abantu nabo bisaba bubahe inzu babanye ko atari gwawe iyo uri mu nzu y'undi muntu bisaba kumenya ko atari gwawe kugikugirira isuku kuriha nyene ku kwezi ibintu kwa mwumvise ko ari kuriha ni ibintu udandazwa bisaba kuriha nyene inzu atari gwawe
urakoze cyane kuri ibyo byumviro byawe ngaho Nairobi muri Kenya nturi Nairobi ari kugira umunsi mwiza ego reka dusubire kwa Felix yaje ku murongo wa telefone yagarutse Felix ubu turibaza ko twumvikana Felix urahari Felix uduzijwi muhinga bw'ivyuma baraca abona ko ukiri ko mugabo nturi kura tuvugisha uratwumvaga Felix Felix uratwumva
hello
Felix twumva tuteko turumvikana neza kugira ntadutware umwanya w'abandi bashaka kutuyagisha byoroshereka nsabe muhinga bw'ivyuma bamuvane ko tuje kwindi mirongo hanyuma Spajon Kadafi vyumviro vyiwe wabyumvise ariko akabazo ca nibaza muri ryasekeza ndumupangaye wa mwarigeze kubaza ababitura muri babandi babandikira nimba ayo mananiza nk'umuntu akubwiye ati sinjaka kuzontahira ko sasitadi joro jewe ndagupangishije ndabikubwira imbere ko ndaguha iyo nzu canke nza kuguhindura ko wamaze gushika mu nzu yanje barabivugana imbere
ibyo cyane barabivuga udusanga benshi mweni izo ngingo ni ingingo zifatwa twavuga mu buryo bwo kwiyadukiza ingingo twavuga ngo bwa mbere na mbere ziba zanditse ahantu mu mategeko agenga igihugu ingingo nyine upanga ashobora gufata gutyo nyene kuko abaya byutse yifuza kwiza ibigenzo agaca afata ingingo ni ingingo rimwe na rimwe usanga mutaba mwarasezeranye mu ntango kuko nk'uko abagiye bagira icyo bashikirije bagiye babivuga nibyo umuntu avuze ati jewe ibintu by'ibanze bigenda ukuntu n'uku birumvikana mugaba hatabaye n'indenzarugero umuntu akavuga ibintu wumva yuko byumvikana hariho abantu batwavuga ngo nkumbure bikika inyuma y'uko amategeko atabatomoye kuri ibyo bintu ugasanga bariko barashyira kuri icyo kibazo ugasanga bariko barashyira ingingo ataho zanditse rero kenshi ibitezi ibibazo uzosanga ari ingingo umwe cyangwa uwundi zindutse afata atabanje kubigira inama n'uwundi
urakoze cyane Spajon subire ku yundi murongo wa telefone ahari Mugisha Mugisha ikaze muri isanga
ukomeye neza
ego urakomega Mugisha
ukuri turashima
uherereye he
ndiye mu gihugu cya Zambia
Busaka Zambia havugwa makinga aho mu Rusaka
na mahoro akariho gacanze n'akazuba gakeye
ya mwe mu gihe cy'imbeho mu gihe nga Washington DC ubushuhe dufise ntibugira uko bungana harashushe cyane
yeye cyinde kugerangira no kukwiye cyangwa igihe cya kimyaga naho muga n'ubu uye cyinshi cyane kiragabana
Mugisha none ngaho urapanze cyangwa urapangishije nimba atari banga
urapanze
wumvise ibyo turiko turayaga rero ijambo ni gwawe abakabazo ubaza Sparjon canke intererano ivyumviro no musi twabahaya kanya abapanga imisanzure
yego abantu mwagize neza kwibuka abapanga kuko iki cyo kintu ni abi nakiyamenya ni kintu gisanzwe muga biraje mu bareme n'iyo bafite ihugu byinshi cyane cyane mu bagenzi ba Afrika bishimo abapanga icyo cyaba hamwe mu Sengara kandi afite amadeya bari bake rero ari cyane mu gihugu cy'u Burundi niho nabonye mwasa n'abakubisha akadisho cyane
niko twagiye kuraba uno mugambi wa ndi umupangayi mugabe imipaka nitwayugaye kuje rya Amerika turi muzamakungu twabifatiye imizi mu Burundi mwanje bibuza ko tuvyerekeza ku isi yose
ego ngiye nka karere ntanga mu bihugu tubayemo nakare no mu muri Zambia ndabangiye kuri biso kandi amaze kugira handi ka sanga bigende muri make mu pangayi muri bihugu nka kujya bongo mu kiyane moko apangayi ni yo gushanga aho yahije kuko uko biri mu pangayi muri iki gihugu urihira imbere yuko winjira mu nzu mbere avayo kuri uyirira mbere urariha kandi avayo ku itariki itangura urihimbere nenga aho bisa n'ibitandukanye mu Burundi tujya kuriha inyuma y'ukwezi tuguhegize abo barihimbere yuko bagutangura
yego
ari naho akunda kuba ikibazo mu Burundi k'umuntu udasanga ahegeje kwezi ajya kuriha atangura ukundi yekindi icyo kintu kirakunda kugorana mu bihugu byacu nk'u Burundi ariko muri bihugu uhegeje kwezi amenya ubwenda cyangwa uhaguma ngo n'uburenganzira bwa nikivuga yuko kwezi ubayemo ngo warahegeje kukuri azavuga ngo ko ntanguye mu ndoro gukurikiza rero nakunda kuba kabapfu cyane mu Burundi bisa mu Burundi turi mu kwezi ariko tuguhegeje ariko iyo turi mu kwezi ariko tugutanguye ndaba hose amategeko namwe ndibaza amategeko agenga abapangayi namwe nko muri iki gihugu cya Zambia iyo habaye ikibazo umunyenyezo bigasaba ko akemera inzu atanga amezi atatu kuri miliyoni ku mupangayi kugira abe yiyoganije abe yarunze hanze kandi ayo mezi atatu ntabwo ajya mu yo ariha ni amezi atatu amuha ibyo ni byo bihabaye gutumbuka umunyenyezo akayikemera igihe umupangayi nawe ashatse kwimuka abimenyesha iyo ni inzu ava yuko ukwezi kurangira
urakoze
bisaba yuko ategeze kugenda ariki ku kwezi
wowe urumva birafise uko aho onye muri Zambia birafise uko bitunganije mu mpera za kino kiganiro turaza kubaza Sparjon nimba hariho inzira nk'abakore kuri kino kibazo cyane muri yaga Burundi turaza kubaza nimba hari inzira babona zojaho kugira ngo yaba upanze yorohegwe yaba upangije yorohegwe urakoze muri Lusaka Zambia ugira umunsi mwiza kandi abumva runo rurimi turiko turavuga bashimire ko muri komera dukurikira turazi ko muri benshi mutwumva muri ngaho Rusaka Zambia urakoze mugisha cyane cyane muzoze murazana n'abagore n'abakobwa tuba tubashaka muri bino biganire biraryoha kuyaga na bose
tuba amaze kubwo umuryango amaze kuba imiryango ubwo birahari ndetse n'ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda mbona basa n'abariko barabimenyera cyane nawe bitangaje
urakoze rero ugira umunsi mwiza ngaho muri Zambia
yego
Sparjon muri yaga Burundi hari umugambi rero ariryo sekeza ya ndumupangaye hama abapanze nabo iyo muyaga nabo bapangaye nti hari gihe mwumva ko nabo muzohavamo bagirira irindi sekeza nta mananiza mwumva azanwa nabo bapangaye muvugira
iri sekeza ndumupangaye niri naho umva umenguri rivuga ku mupangaye gusa oyaha biravuga no ku nuko yavugira n'abapangishije kuko nabo barahura n'ibibazo muri kino kibazo kijyanye no gupanga no gupangisha twaragize amatohoza turasanga nabo nyine bafise ibibazo bahura navyo abapangishije amazu uri abatanga amazu yabo mugabo ugasanga bene gupanga ntibariko barabariha ku gihe bakabaheranira ugasanga inzu yabo bayifashe nabi n'ibindi bibazo nabo nyine bagenda bahura nabyo ugasanga rero ingorane ziriko zigenda zihura na bose yaba upanze cyangwa upangishije nibyo nk'uko bagiye babivuga n'abandi twarabibonye mu matohoza twagize yuko n'abapangishije nabo hari gihe usanga yahuye n'umuntu atamufatiye neza nk'uko amategeko abitegekanya inzu yiwe. Ibyo n'ibibazo navyo nyine twagiye dushira habona muri noseke kuko twavyiganiwe na bene byo n'abahura nabyo kenshi.
Unkundire nkubitiza amaso gato kuri Facebook yacu kuko hariho na benshi batwandikiye, ndatoramo ubutumwa buke buke nitwa bumara bwose. Ndahera kuri ubwa Aziza yavuze ngo mubivuga ngo murabizi, ekada ufise abana ushobora kubura inzu bivanye n'ubwoko bwawe, ushobora kubura inzu kandi nye n'inzu bivanye n'ubukene afise, ashobora kukudugiriza kwa mahera ku kwezi ku kwezi, akakubwira ngo ubuzima busigaye bugoye kandi utamurusha ubuzima bwiza biragoye n'ukuri, ariko na leta nta kintu ariko na leta nta kintu ifasha abapanga. Ibintu bya Aziza tubwiye n'ibyo hari abapangisha barabiye kuvyo ubwoko ga espage
je birahari mu byo abo twagiye tuganira muri bekeza bagiye batubwira ibya bindi twavuga yuko usanga hariho bamwe n'abandi baba mu bapanze canke mu bapangishije bifatira ingingo atawuzihwaniye n'amategeko atandukanye bagenga igihugu canke agenga umubano mwiza hagati y'abantu, ugasanga hariho uvuga ati jewe ntunzanire ubwoko ubu, jewe ntunzanire abari mu idiniri canke utari mu idiniri ntunzane, jewe sishaka kuntangira ameze uku canke kuriya. Hariho ibintu ugiye kuvyumva usanga biteye isoni, ivyo vy'ubwoko vy'ukuri birahari. Ejo hariho umuntu twahuye mu ibarabara ndiko ndatembera acambwira ati nukuri nigasekeza muri ko murakora muriko muvuga ibintu bihambaye ntimushobora kwibaza ingorane dufise. Wewe mbere ni n'umukongomani ariko arambwiye ati jewe nagiye kuba ahantu bakimbona acariyamiriza ati reka ntunzanire ubwo bwoko ngaha atwe ntitubwemera. Kubera iki? Bari bibagije yuko ari ubwoko kanaka sindinze kubuvuga mugabo ni abaja bumva ari kavuga igifaransa ati kumbe si umurundi. Hanyuma ni ibibazo bikunda gushika, urumva hariho abemera abo banyamahanga, hariho abatabemera n'ibindi bitandukanye. Ibintu by'ukuri twavuga ngo nta mategeko abigenga ahari canke ni ibintu bikurira mu mutwe bihwanye n'amarangamutima yabo, ariko si ibintu byategerezwa kuba bigengwa n'amarangamutima y'abantu, ni ibintu byategerezwa kuba bigengwa n'amategeko yanditse.
Aziza muri muno butumwa bwiwe wumvise aho yavuze ngo ariko na leta nta kintu ariko arafasha abapanga, yavuze ama leta muri rusange mbwa twagiye mu mugambi wa ndumpanga ituvyerekeze mu Burundi kuri no ncuro vy'ukuri ntaco leta ifasha kuri kino kibazo. Kumenga hariho n'umugambi wo kubaka amazu wari warashizeho haraheze nuko ntibuka umwaka
kora nkumbure giye mu ndenza rugero tuvuze yuko leta atakikora kubera ko bwa mbere na mbere nari navuze yuko hariho amategeko ari muntu njenye agenga ivyo gukota no gukotesha muri kijya gitabo navuze ko civile rije trois ayo novuga ngo ni nk'urufatiro amasezerano yo gupanga no gupangisha yoba yigenga. Ariko ikindi novuga ni uko haraciye umwaka neza na neza mbere hari mu kwa gatandatu k'umwaka uheze wa 2023 ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo inyubako bwaramenyesheje canke bwaratangaje ko hariho politiki bugiye gushira mu ngiro yo guhangana n'ikibazo cy'iduka ry'ibiciro by'amazi mu bisagara. Bari bategekanye yuko muri iyo politiki bavuga yuko harimo umugambi wo kuzokubaka amazu angana n'ibihumbi 33 buri mwaka. Iyo politiki rero gushika ubu inyuma y'umwaka mu matohoza twagize biraboneka yuko atakirashobora gushikwako, kuvuga ngo nta nzu n'imwe irashobora kubakwa ariko ikibazo coro co kiguma gihari. Yoni tuko vuga ngo leta nacho ibiki dakora, tuko batu irengire mugabo, kukubera ko no gushyiraho uwo mugambi ni igikorwa. Mugabo rero tugahimiriza muri rino ribisekeza ndumupangayi, tugahimiriza yuko ushyirwamo uburyo. Kandi nk'akarorero mu mategeko agenga amafaranga leta iri bukoreshe, haba mu byo iriko amafaranga leta iri kakoresha muri uno mwaka cyangwa muri itegekanye kuzokoresha mu mwaka uja, ni ntawe haboneka amafaranga agenewe uwo mugambi. Kandi ari umugambi kuvuga ngo witeganye gushika n'abanyagihugu nka bose. Rero tuvuga tuti ni byiza yuko haba hariho imigambi nk'iyo, ni byiza yuko bashoboye gushyira ayo mategeko. Mugabo gushyira mu ngiro mwene iyo migambi nabyo bizofasha kurusha.
Mbega ivya indemnité de logement vyovyo vyifashe gute mu gihugu c'u Burundi, Gaspard?
Ego ico nacyo ni kindi twashoboye kugira gutohoza, turacyihuta kikora ko imihwezo ugiye kuraba nk'umushahara w'abafise akazi ka leta, turafatira nk'akarorero umwihwezo twawukoreye ku mushahara w'umwigisha bamaze imyaka 14 ariko arigisha, imyaka 14 muri ako kazi yigisha mu mashuri yisumbuye. Uwo mwigisha usanga uyu munsi ari muntu afise nk'umuryango amaze kwibaruka nk'abana batatu canke bane, hanyuma ugazosanga afise umushahara ugenda mu mafaranga 400,051 n'amafaranga 700. Uwo mwigisha ugiye kuraba mu mafaranga leta iba yamutegekanirije yuko azoba agenewe uburaro usanga ari 180,000. Ariko rero ikibazo kiba kihari, iyo nzu y'180,000 muri kino gisagara kugira ngo ushobore kugaza uwo muryango ubwa mbere na mbere iragoye kuronka, uyironka hanze y'igisagara. Usanzwe ukorera nk'aho gake mu gisagara, kice kiri ikibazo cyo kwiyunguruza ya mahera yose asigaye acaherera mu kwiyunguruza cyangwa n'ibindi byankenerwa. Noneho izo nzu n'izishobozo zirabonazikunze kuboneka cyane, kuko usanga tugiye tuvuge ngo urimwe two kwita realite mu kuri kw'ibintu kungana mu buzima nyakuri abantu babayemwo, usanga inzu abayemo ari zimwe ziri mu 250,000 gutyo kugira ngo ashobore gutunga uwo muryango, yigisha abana, abarihiri kwiyunguruza bajya ku ishure, abagaburire, abajyanike, uzosanga ari mu 250,000 bisigaye bitwara ibice 50% by'umushahara wose.
Yego, Spajon, tuko turasa nk'abasozi ya kino kiganiro muri rero yaga Burundi, inzira mutanga haba kubapanze, kubapangishije no kuri leta ubwayo kugira ngo ibibazo biveho, kuko numvise ko bihangayikije benshi cyane cyane urwaruka n'ikintu canangaje, sinzi ko urwaruka nago bibaraba gose ku rwego rwa gutya. Icokorwa mu majambo make mu munota umwe coba nk'icaye?
Ego, kwa reka mbere kuri leta nkumbure kuri leta muri rino sekeza ndumupangayi dutangije iyumviro cyangwa intererano zibiri, tuvuga tuti nibashireho urwego rujejwe gutunganya ikibazo cy'uburaro no gushyira mu ngiro nkumbure imigambi leta iba ifise mu bijyanye na kino kibazo cy'uburaro, kuko twibaza yuko nkumbure ibyo nafasha na leta kuvyungukiramo muri bimwe by'amakuru ahanabye twavuze ku bijyanye n'ingene bene amazu rimwe na rimwe usanga bashobora gukwepa gutanga amakori bakajya kumvikana n'abapangishije ibintu bituma babafasha gukwepa gutanga amakori. Ibyo nabyo twavuze tukavuga tuti kugira ngo icyo gikunde dushyiraho urwego rugejejwe gukurikirana no gushyira mu ngiro imigambi n'amategeko agenga ibyo gupanga no gupangisha.
Urakoze cyane.
Kugira mu ngiro iyo migambi iba yabayeho kuri leta kugira ngo abanyagihugu babone koroherwa.
Urakoze.
Tugeranye ku nzu 133 tuvuga tuti
Spajon Gabo, umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi yaga Burundi, directeur exécutif plateforme yaga Burundi, wakoze cyane kuza muri sanga kugira ngo tuyage ku vyuno mugambi wanyu ndumupangayi. Ejo nitwongera kuza uzotwita
murakoze cyane nikuri kandi natwe muradutuma ko tuzokongera kwitaba murakoze cyane no kudukumira
ego dushimiye abari kora twumviza bose kuri micro yari Diane Nina Hazoe ikiganiro cari muri studio y'indwi na Diatahana ingenieur Bob bari muhinga bw'ivyuma.